neza mwe mwese mutezabiri radio isanganiro kaze muri ano makuru agizwe n'ingingo nkuru zikurikira umugambwe w'abadasigana bikona warahimbaje kuri uyu wa gatandatu ku gwego rw'intara mu ntara ya Burunga imyaka 64 iheze utsinza amatora urivye nkuru nziza urongoye anegura ko umugambwe uri ku butegetsi wiharije ubuzi butandukanye mu ntwaro haruguru wicese ikibuga citiriwe intwari cibujumbura kuri wa gatandatu urongo yishira hamwe y'umupira w'amaguru mu Burundi FFB asaba umukuru w'igihugu ko kubakwa ikindi kibuga ca kijambere ku mugwa mukuru wa politiki Gitega muraza kumva inyishu y'umukuru w'igihugu muri ano makuru muri bucana yandi ingaburo tuza kubayagira kucamwa cinkere muri kumwe na Dore Bingabire yari ku Imana ari mu buhinga bw'ivyuma kazi mu idoni do cyano makuru
Sangwa muri sanze kuri radio isanganiro
Ndasubiye kubaha ikazi politike mu gutangura no makuru umugambwe w'abadasigana w'Eprona uranegura ko ubuzi butandukanye mu ntwaro kuva hasi gushika hejuru bwiharijwe n'umugambwe umwe CNDD FDD uri ku butegetsi uri vye nkuru nziza umukuru w'uwo mugambwe avuga ko biri kubiri n'amasezerano iyarusha nayo umwe bw'abarundi kuko ari gukomirana kubwiwe amwe byobandanya bishobora guteza ingorane nk'izi gihugu caciyemwo muri kahise naho biruko ahamagarira abanywanyi b'uwo mugambwe kwitabira amatandukanye kugira abaterere ibyiyumviro byotuma igihugu gitera imbere hari kuri uyu wa gatandatu mu ntara ya Burunga aho uwo mugambwe wahimbaza ku wego rw'iyo ntara imyaka 64 iheze utsinze amatora yashikanye Burundi ku ntahe yo kwikukira Elize Kwizera
nuko umukuru w'umugambwe w'abadasigana iprona ku wego rw'igihugu bimenyesha ubuzi bwose mu ntwaro kuva si gushika ijuru ngo bwiharijwe n'umugambwe umwe gusa CNDD FDD turi ku butegetsi Urivye nkuru nziza umukuru wo mugambwe avuga ko biteye kubiri n'amasezerano ya Arusha hamwe nayo umwe bw'abarundi kandi ko bibandanije uko bishobora gusubiza Burundi mu ngorane
ugasanga kazi kuva mu ikomine gushika ku rwego rw'igihugu kari mu mugambwe umwe kandi abantu tukaca twinumira kuko umenga ni ibintu bisanzwe nico gituma umugambwe w'abadasigana igihe cyose urasa kandi uvuga ati ibi bintu murabiraba ivyibigambe ivyamoko ivyo gukumirana n'ivyabandanya tuzogwa mu ngorane twaguyemo muri kahise
uri vye nkuru nziza ahamagari ariko abanywanyi b'uwo mugambwe kubandanya bitabira amanama atandukanye kugira abashikirize ivyiyumviro
twebwe kwego kw'igihugu turagira amanama tugaserukira umugambwe mu nzego zitandukanye z'igihugu Zawa manama y'igihugu yaba manama y'ubushikiranganji yaba manama ya forum de parti politique ntidusiba na mwebwe nyene nico gituma tubatumirira kubandanya mwitaba manama y'igihugu amanama ya musitaneri amanama ya buramatari amanama atuma muterera ivyiyumviro kugira ngo igihugu gitere imbere
ivyo akaba yabishikirije kuri uyu wa gatandatu mu ntara ya Burunga mu biroli by'abanywanyi b'uwo mugambwe muri iyo ntara byo guhimbaza imyaka 64 heze uwo mugambwe utsinze amatora yashikanye Burundi ku ntahe yo kwikukira I Burunga Elize Kwizera radio isanganiro
Elize Kwizera urakenuye tubandanje nano makuru nari nabibabwiye mu ngingo nkuru nkuru urongoye ishira hamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi FFB asaba umukuru w'igihugu ko kubakwa ikibuga ca kijambere ku mugwa mukuru wa politiki Gitega huguru gwicese ikibuga citiriwe intwari cibujumbura kuri uyu wa gatandatu Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu yashikirije ku ikibuga c'Igitega bamaze kugishira ku rutonde rw'ibigiye kuzokubakwa kubwiwe n'ikibuga c'indege kizoca cubakwa Igitega nyene mu ishira hamwe ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA naho bavuga ko biyemeje kubanda nyabashigikira mu guteza imbere umupira w'amaguru mu Burundi Clovis niyo nkuru
ndatangaje cese yuko iki kibuga cy'umupira w'amaguru cy'ubujumbura gitagwe gukora cese kandi
iryo nibwo ry'umukuru w'igihugu cy'u Burundi aho yararamutse yuguru cese kibuga citiri intwari cy'ubujumbura kuri uyu wa gatandatu inyuma y'urukino rwahuje umugwa Vitaro na Bumamuru rukarangira ku bitsindo bibiri bya Vitaro kuri kimwe Alexandre Muyenge harongoye ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi FFB akaba yasabye umukuru w'igihugu kubafasha haboneke ikindi kibuga cya kijambere ku mugwa mukuru wa politiki Gitega
twashaka tubasabe nk'uko muri abavyeyi kandi mwabikoze muzoturose ikindi kibuga cya kijambere na cyane cyane kumugwa mukuru wa politiki hari igitega kugira ngo dushobore kuza turaruhurira ikidufise ngaha ukibivuga za kijambere ba byinshi niko namahigwe abamenshi yo kwakira amahiganwa mpuza makungu
kuri ico gisabo Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu cy'u Burundi akayamwesheje ko kijanye n'ikibuga cha kijambere gitega bamaze kugishyira ku rutonde rw'ibigiye kubakwa havuga ko n'ikibuga c'indege kizoca cyubakwa igitega nyene
Burundi rero aha turi ku mushinge nane nababwiye yuko umwaka w'2025 ari umwaka w'umushinge wo gutangura urugendo rurora ku gihugu giteye imbere Mubonye tukiri muri eshofema tugira umushige tugashika kuri ibi nimumbwire mu myaka 10 tuzaba tumeze gute stade y'igitega muri ko muravuga irya burya baramaze kuyishira mu nzira narabajije ibyo barondera kugira ngo ukwize byangombwa agenda amenyeshe ko na aeroport tuzoca tubaka igitega nyene kugira bijanira
ku ruhande rwaje yaserukiye urongo ishira hamwe y'umupira w'amaguru ku isi FIFA ngo biyemeje kubandanya bashikira mu guteza imbere umupira w'amaguru mu Burundi
kuzina rya FIFA ni yemeje ko tuzobananya dushikikira mu guteza imbere umupira w'amaguru mu Burundi mu gutanga inyigisho kugwaruka inyigisho zijanye n'umupira w'amaguru ku bakenyezi harimo n'intwari bereye
umukuru w'igihugu akaba yaravuze kandi ko hagira hubakwe ikibuga mpuzankino arena nyuma y'icyo kibuga citiriwe intwari avuga ko n'ubugiye buzokoreshwa hamaze kuboneka amafaranga y'amarundi agira ku muri yaridi
Clovis niyo nkuru mukanya tuca tubandanya nano makuru
Isanganiro inami sumbingimba
Radio Isanganiro makuru twabateguriye arabandanya ndabibutse ko mushobora kudukurikirana ku mbuga hwaniro zitandukanye kuri Facebook ni Radio Television Isanganiro RTI kuri X ni RT Isanganiro kuri Instagram na YouTube naho rondera Isanganiro tubandanye nano makuru bamwe barimye bikaho mu makomune ya Mpanda na ubanze intara ya Bujumbura baridoga ko batararonswa amafaranga bagurishije ku mwimbo wabo kuva muri ruhuhuma umwaka uheze ngo bagumye barindiriye amasahera mu nzira basaba ko boronswa ayo mafaranga isekeza gyimirije ryo gusubira gushora itaratangura bamwe mu barongoro ya matonorero yikawa basigura ko muri rusanga barimye bahembwe abatararonka ngo nibake cyane bagize ibibazo ku makonte canke imihora ya Rimikash na Eco Cash batanze bemeza ko biriko birakosogwa vuba bazoyaronka Space Caritas kabanyana aratubwira byinshi
abarimye bikawa batararonka amafaranga yabo bashoreye ko ikawa kuva mu kwezi kwa kabiri umwaka uheze bari mu makoperative atandukanye nko muri Sopro Cafe Musigati ngo barashika 30 kubarenga 108 baharugwa muri iyo koperative nkuko bamwe mu barongo ya matonorero babivuga bakidoga bavuga ko batararonka amafaranga yabo bashoreye ko ikawa mu gihe abandi bayaronse kuva mu kwezi kw'icumi haraheze hafi amezi 3 bagasaba ko isekeza ryo gushora kandi ikawa gimirije kuva mu kwezi kwa kabiri ritotangura batararonswa amafaranga yabo bamwe mu barongo ya matonorero imusigati basigura ko abarimye nka bose bahembwe ariko ko bitari byoroshe kubera ubuhinga bushasha bwakoreshejwe mu kubarungikira amafaranga ku makonte mu mabanke canke ku mirongo ya Rimikash Eco Cash n'ahandi abatararonka ayo mafaranga rero ngo nibake cyane boba barihenze mu gutanga nimero ya konte canke mu gutanga nimero ya carte sim ya Rimikash canke ya Eco Cash bagahumuriza ariko ko ababijejwe bari ko barabitunganya mu minsi ya vuba abatararonka ayo mafaranga ngo bazotunganirizwa Space Caritas kabanyana bubanza hajye isanganiro
arakoze Space Caritas kabanyana imbere ya bucana ndingaburo amavuriro ya leta 445 yo mu ntara zitandukanye yahora atamuyaga nkuba afise ubu yararonkejwe umuyaga nkuba uva ku mishwarara y'izuba biciye mu mugambi Soleil Nyakiriza byatumye ubuvuzi butera imbere ukwibaruka mu ijoro ntibigitera makenga kandi incancu zibikwa neza byinshi na Fidel d'Antoine Sabimana
biciye mu mugambi Soleil Nyakiriza amavuriro 445 ari hijya no hino mu gihugu ya leta yahora adafise umuyaga nkuba barashobora gukoresha umuyaga nkuba ukomoka kuzuba mu gihugu cyose uyo mugambi wa leta ufashwe mu mugongo ni banki y'isi yose usi intumbero nyamukuru yo gushobora gushikana umuyaga nkuba ukomoka kuzuba amavuriro amashuri no mu ngo ziri hijya hagati mu gihugu mu vyaro mu bitaro vya commune vya Gihanga mu ntara ya Bujumbura ingaruka z'uyu mugambi zirigaragaza kera kuvyara mu ijoro vyari biteye ubwoba Janine Nizigimana umwe mu bakenyezi basanzwe bitura ibyo bitaro avuga ko abakenyezi batinya kuja kuvyara ijoro ahamenyesha ko abaforoma bakoresha amatoroshi canke telefone ngendanwa kugira ngo baronke urumuri, naho abagore baba barindire kuvyara baguma bagendagenda mu mwijima mu gihe bashobora no gutsitara bakikubita hasi akaboneka amasanganya. Kubakozi w'amavuriro, umuyaga nk'ubukomoka kuzuba warahinduye cyane uburyo bakora. Muhizira Jabu, umuyobozi w'ishami rya maternité, avuga ko kera bari bafite ingorane mu gushuhisha abana bato bavutse bafite ikibazo, eka mbere no mu kubika icanco. Ivyo bintu byose bikaba byari mu bibangamira ibikorwa byabo. Ubu Muhizira Jabu arashima kubona ko akazi koroshe kandi abavyeyi bakakigwa mu buryo bwizewe. Mu gushira mu ngiro neza uyu mugambi, igice cyo kumenyesha makuru no guhimiriza gifiswe mu minwe n'ishirahamwe African Network Consulting Group. Edwige Mbonima, umuhinga wo muri ico kigo, amenyesha ko hari undi mugambi wo gukora w'ubuhinga bwa none mu gukurikirana amakuru biciye ku buryo bwa internet. Uwo mugambi uzotanga ibikoresho ku mavuriro adafise internet. Avuga kandi ko kuva mu mwaka w'2026 hazoba cyiciro cya kabiri cya kaminuza master mu bijanye n'umuyagankuba ukomoka kuzuba muri kaminuza y'u Burundi. Edwige Mbonima asaba abaronkejwe ivyo bikoresho bose kuzobandanya kuvyitwararika kuko bikozwe mu buryo buzotuma bimara igihe kirekire. Igitega, Fidel d'Antoine Sabimana ku bwa Radio Isanganiro.
Buracha mugacana yandi mungaburo.
Inkere ni camwa kidatunze isukari nyinshi ariko gisanzwe gifisa amazi. Gufungura ico camwa ngo bifashe umutima gukora neza mu kugabanya ca kinure kibi bita cholesterol kibuza imitsi gutwara amaraso neza mu mutima. Jean Paul Wineza, umushakashatsi mu bijanye n'ingaburo, aba kandi kico camwa gituma amara akora neza ibikorwa byayo. Ucana yandi ku camwa citwa inkere na Jean Marie Mayonga.
Inkere ni camwa kiva mu giti kikaba hagati muri co harimwo urubuto. Inkere ni camwa gitunze isukari itari ku rugero rwinshi, kikaba gitunze n'amazi. Inkere nkuko Jean Paul Wineza, umushakashatsi mu bijanye n'ingaburo bisigura, avuga ko inkere ari camwa ciza cane. Abanza kutubwira icari co inkere.
Inkere zisanzwe ari ivyamwa biva ku giti c'inkere nyene bitokita mu gifaransa fraisien, kikaba gisanzwe kiri mu bitegwa canke se mu bintu bitegwa biri mu muryango bita rosacin. Ni ivyamwa bifise utubuto, ariko kandi utwo tubuto twaba dusanzwe turi indani nyene mu camwa indani, na cane cane mu nkere nyene indani muri cyo camwa nyene ubwacu.
Mu byo inkere zitunze harimo ibifasha kurinda umubiri indwara zitandukanye nk'indwara y'umutima.
Inkere cyangwa se les fraises ziratunze isuka ku rugero rwa 30% y'amagarama agize inkere. Kandi inkere zitunze indema mubiri, ibinure hamwe na sodium, ibyo bigaca bituma kiba icamwa cyiza cyangwa se ibyamwa byiza ku bagwayi batandukanye, na cane cane abagwayi b'indwara y'umutima, hypertension artérielle.
Abafise ikibazo imitsi ngo nabo nyine bokwireza cyane icamwa citwa inkere.
Inkere zirafasha ku bantu bafite indwara y'imitsi ikomantaye, cyitwa kuta mu gifaransa arteriosclerose, na cyane cyane kubera ko bifite icyo bintu bita antioxidant komeye, na cyane cyane mu kunetraliza cyangwa se mu kuburizamo icyo bita effet de radical libre. Ni inkere zisanzwe kandi zifise igikorwa kidasanzwe gikomeye mu gushobora gukinga ugukomantara kw'imitsi aca twakwita arteriosclerose, na cyane cyane mu gifaransa twovyita ngo dépôt de cholestérol sur les parois des artères. Ni ukuvuga ngo birakinga kundi binure bigenda bigaca byidepoza mu miheha y'imitsi yacu y'amartere yacu, mbere ibyo bigaca bikurikirwa no gukomantara kw'imitsi yacu, na cyane cyane kubera yuko inkeri zidatunze ibinure, zidatunze sodium na potassium.
Uyu mushakashatsi asigura kandi ko umuntu yo kwihereza cyane inkere mu gihe cici.
Gufungura rero kenshi inkere umwanya ushoboka, na cyane cyane mu gihe cy'intango y'ici, abahinga berekana yuko ibyo bishobora kugabanya ikibazo cyo gukomantara kw'imitsi, ama ikiri naco bigatuma mbere binavura na zangwara bita infarctus di myocarde, wara zirangwa no kutavomerwa neza kuza ku mutima cyangwa icyo twakwita angine de poitrine mu gifaransa aho naho nyine manque d'irrigation y'inyama zimwe zimwe zigize umutima bivanye nuko les artères coronaires zitwa ziko zirakora neza cyo twita manque d'irrigation dans les artères cérébrales n'acyo cyane ngo nacaka n'imitsi ijana maraso mu mutwe ariko murazi yuko bitumwa nuko n'umutima utaburi kurakora neza
inkere zikaba zifise amamoko muri Amerika y'Epfo no mu Burundi zikaba zihaboneka
Barakoze Jean Marie Mayonga na Jean Paul Wineza kuri ubucana yanti ni hano duciye dusozerera makuru twa twabateguriye mwakoze mwe mwese mwadukurikiye mwari kumwe ya Dore Bingabire Eric Uwimana ye muhinga bw'ivyuma mukanya muca mukurikira makuru yanditswe n'ibinyamakuru nza kuba ndi kumwe na Jean de Dieu irakoze
Shikirizo ni mnyamakuru.
Tubaramutse tubaye nikaze. Muri aya makuru ashikirizwa n'ibimenyesha makuru.
Duhera aya makuru mu kinyamakuru Burundi Echo gisanga isoko ry'amazi ya Kinuke ligaramiwe no gukama.
Kubwa Pierre Claver Rutomera serukira ashyirahamwe Lene Nature Grow rugero rw'amazi ava mu isoko ryamenyekanye ku izina rya Kinuke gwaragabanutse ku bice 80 kwijana. Iryo soko riri ku mutumba wa Mirama mikomine ya Mukaza mu ntara ya Bujumbura lirageramiwe no gukama bivuye ku mikaratusi kwega amazi menshi mu gihe iteyahegereye iryo soko naho risanzwe ririmwo amazi meza cyane ku rwego rw'igihugu nk'uko mugenzi wacu avyigana
Ico kinyamakuru gitomora ko ari co gituma Rutomera asaba komune Mukaza kwicira ivyo biti byose kugira hategwe ibiti kama mu ntumbero yo gukingira iryo soko ico kinyamakuru gisaba ko kwindwi itashe kimenyesha ko gutituka kw'ibidukikije gutegwa n'ibikorwa by'abantu harimwo uguhonya amashamba ukubaka mu kajagari ugutera ibiti bikwega amazi menshi hafi y'amasoko y'amazi imyonga uturere tujaga hamwe n'ibikorwa by'uburimyi n'ubworozi bitubahiriza amategeko
ibura gifumbire imvo nkuru y'igabanuka ry'umwimbu w'icyayi mu Kayanza Jiganwa nitorokanirizo ABP.
Byongeye ukuba barimye bicayi bataronse ifumbire mu myaka 3 ikurikirana biri mu mvo nkuru zigabanuka je mwimbu w'icayi riharugwa ku bice 50% mu mahinguriro y'icayi yateza na gwegura mu ntara ya Butanyerera. Abajejwe ayo mahinguriro bavuga ko bafise umwizero mu gihe abarimye bicayi batanguye kuronswa ifumbire kuva muri kigarama igenekerezo rya 2023 mu mwaka uheze nkuko ABP ribisigura abarimye bicayi bashorera muri ayo mahinguriro basaba kuronswa ifumbire ku gihe kugira ntihagire abadebukirwa gushika aho barandura ico gitegwa
Iyo torokanirizo ABP ribandanya ryandika ko ukuyemwo ubukene bw'ifumbire ihinguriro ry'icyayi giteza rihanzwe no guhiganwa n'umugwiza tunga yigenga agura icyayi cyari gitegekanijwe kwegeranywa n'ihinguriro OTB mu gihe ari ryo rikurikirana abarimyi haba mu nyigisho no mu kabaronsa ifumbire ikenewe kugira haboneke umwimbu mwiza
Amakuru ashikirizo n'imyamakuru
Tubandaniza ya makuru ashikizwa n'ibinyamakuru mu itororokanirizo Net Press rimenyesha ko ukugaburira abanyeshuri ba kaminuza byegereje gushigwa mu minwe y'abigenga.
Byongeye mugenzi wacu yandika muri Net Press yibutsa ko ubuyobozi bwa kaminuza y'u Burundi bwahamagariye abigenga guhiganirwa isoko yo kugaburira abanyeshuri ivyo bikaba byaciye mu itangazo ryo kwa 27/2026. Uvyifuza asabwa kwegera hujejwe imibano muri kaminuza y'u Burundi kugira aronke amakuru akenewe.
Uwo mugenzi wacu yerekana kugushira mu minwe y'abigenga ukugaburira abanyeshure ariyo nzira yonye nishoboka kandi itanga inyungu haba kuri kaminuza ku banyeshure bayo hamwe no kugaburira abo banyeshure. Yamara rero iryo torokanirizo ribona ko hari gisabwa kaminuza canke leta muri rusangi nko kuriha ku gihe ibikorwa by'abagaburira abo banyeshure agasigura ko badatinya kubivamwo kuko kuri bo urudandaza rujana n'inyungu.
Imana iravuga ikirundi vyandikwa n'umwanditsi w'ijambo ry'intanga marara mu kinyamakuru iwacu yahariye mu ndwi isozerewe ivyabaye mu mibano canke mu kwemera kuranga amashengero mu Burundi ukwanka kubatiza abana kuko bafise amatazirano y'ikirundi.
Kubwo mugenzi wacu si kibazo c'idini gusa, ni kibazo kandi ca politiki gikora kukwikura ubukoloni mu mishaha kugateha k'abanyagihugu kubushobozi bwiwe bwo kuba umukirisu yuzuye ariko agumye ari umurundi yuzuye. Uwo mwanditsi w'ijambo ry'intanga marara yibaza igituma nk'izina Giyome abarundi benshi biyobagize insiguro ryo bari ry'igikirisu gusumba irakiza risigura ko ari Imana ikiza.
Kubw'uwo mwanditsi, umupatiri yanka kubatiza umwana kubera afise itazirano ry'ikirundi rifise icyo risigura naharanira ukwemera. Abandanya akarenganyo ko muri kahise aratuka imiryango arahemukira umurima jejwe kandi aratesha agaciro ishengero ubwaryo hamwe n'akaranga. Umwanditsi w'iryo jambo asozerera kuri iki cyiyumviro ko atawubizi byoshika Imana ikabivuga ikirundi.
Ni na hano duciye dusozerera aya makuru ashikirizwa n'ibinyamakuru mwayateguriwe kandi muyashikirizwa na
Jean de Dieu Irakoze
afadikanije na Dorebe Ngabire. Ibihe byiza
ahiwanyu amakuru ashikirizwa n'ibinyamakuru.